kubwo mu bwigihugu wigenguje ro gateka kazina muntu umutekano wasubiye guhungabana bikomeye mu gihugu mu kiganiro 67 ni muraba atwara mu gwise NIDH yahaye abamenyesha makuru ibujumbura irwande yo kubitera ibyatsi yemeje ko abantu basigaye bari mu bwoba budasanzwe batenya ko umwanya wari wose bashobora gutegwa amagrenade aho boba bateramiye hose bikozwe n'abantu bataramenyekana asaba inzego z'umutekano kuri kanura
umugwi w'igihugu wigenga ujijwa cy'akazi na muntu uriyamirije wivuye inyuma ibitero by'iterabwoba byagizwe mu gihugu muri iyi minsi bigasasika inganda mu gisagara cya Bujumbura no mu micungararo yaho nka Ruziba, Kamenge, Charama na Gatumba hamwe n'imitego ku mabarabara ya komine Muganda ekanahandi intumbero yabo si yindi atari ukuburabuza abene gihugu basanzwe bari mu mahoro n'umutekano umugwi w'igihugu CNIDH urasavye ushimitse inzego zicejwe umutekano kongereza uburyo bwo gukingira igihugu n'abene gihugu na cane cane ishire hamwe inguvu n'izindi nzego zo muri aka karere
wo mugwi wikeka ko abakora ubwo bwicanyi ari abanyepolitike bahunze igihugu yamara uwo mugwi ukavuga kandi ko ashobora kuba harimwo no kwihorahorana kubera ubutungane budakora neza
uhimiriza abanyepolitike canke abo bose wabafise ibyo baharanira kubikorana ubwitonzi bakirinda uburyo bwose bwo gukoresha igikenye ngo bihave bisubiza inyuma Burundi mu kugarukana injyane mu bene gihugu ni ukuvuga ko biba kwihorahorana ntibirekwe n'amategeko umuntu iyo yagiriwe nabi aritura inzego z'ubutungane zikamutunganiriza hako umuntu agerageza kwihora cyangwa kwihanira wenyine ni ukuvuga ko ubutungane budakoze neza ibintu bikurikira biba bibi ubutungane buteza kuba ubw'akarorero kugira ngo dushobore kuba mu mahoro twebwe mu gateka kazina muntu dukoze ibyo tujejwe abajejwe umutekano bagakora ibyo bajejwe abajejwe intwaro bagakora ibyo bajejwe turazi yuko n'ibyo byo bwicanyi byohagarara
umushikirizamanza Kizigenza wa Republika aheruka kudo mu rutoki kuri abo banyepolitike umugwi CNIDH wikeka ko bari nyuma y'ibitero vy'amagrenade cane cane mu gisagara ca Bujumbura naho biruko bamwe mu bagirijwe nk'indongozi z'umugambwe MSD utavuga rumwe na leta François Nyamoya umunyamabanga mukuru wabo yarabihakanye
ivyo vyagirije ntaho bifatiye kandi nta butungane bw'i Burundi bushobora kubona ngo bwagize amatohoza y'ukuri cy'umuntu ashobora kwibaza nuko ashobora kuba harimo imvo za politiki zo kurondera abantu batavuga rumwe na leta y'i Burundi abantu bose barazi uko ubutungane bw'i Burundi bukora mbere n'umukuru w'igihugu we nyine yakoroye amosozi y'ubwo butungane buteye isoni nta muntu n'umwe rero ashobora kwemera ibintu bivuye mu butungane bene ubwo
Nyamoya cyo kimwe n'abandi batatu barimo Alexis Ndohije atwara umugambi MSD na Marguerite Barankitse atwara kandi yashinze ikigomezo Sharo mu gifasha imfuvyi Uburundi buheruka kubarungikira imitahe mpuzamakungu yo kubafata Islamu ry'ubumwe bwa Afrika naryo nyene ririyamiriza ivyo bitero mu itangazo yasohoye Mustafa Kimahamat atwara komisiyo y'ubumwe bwa Afrika asaba makungu gufasha kugira ngo abakora ubwo bugizi bwa nabi abategetsi b'u Burundi bafata ko ari iterabwoba bafatwe babihanigwe Pierre Clavier Niyonkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.